imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nje twese muduteza amatwi. Ijwi rya Amerika riri kuri Samiranira i Washington DC muri studio 5 muri kumwe na Orion Tangishaka.
Hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma twese turabaramukije tunabahikaze mu makuru yacu iyaka kanya.
Uko kwezi kw'icyenda byoba byiza kugeze nk'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa ikibazo kiri hagati y'u Buganda n'u Rwanda cyatorewe umuti.
Uyo ni Jean-Claude Sinzinkayo ayoboye ishyirahamwe MIRPI RPD mu Burundi rirwanya amabi hakomoka mu mishamiranyo mu bigwanisho bikira umuriro biri muri bimwe vya abantu batunze badafitiye uburenganzira.
Burusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biritana ba mwana ku kibazo cy'amato y'intambara yaragiye kugonganira mu nyanja y'Abashinwa.
Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yashitse ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum aho agiye kugerageza kumvikanisha abanyesudani.
Muri Malawi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora aheruka.
ONU igabisha impande ziriko ziratana mu mitwe muri Syria yuko ibyo bitero ko baragira bishobora gufatwa nk'ivyaha byo mu ngwano. Ayo makuru na yandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume hafi ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yashitse ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum ahagiye kugerageza kumvikanisha abanyesudani mu mvururu bamazemo iminsi bivuye ku basirikare banse guha ubutegetsi abasivile. Abiy Ahmed agishika yabonanye n'abategetsi bo mu gisirikare, byitezwe ko abonana n'abaserukira abatanguje imyerekano yatumye Perezida al-Bashir hakugwa ku butegetsi mu kwezi kwa kane kuno mwaka. Umugwi w'abaganga begereye uruhande rw'abakoze imyerekano watangaje ko abanyagihugu bahitanywe n'amasasu y'abasirikare bari ko bagerageza kubavana ku cicaro cabo aho bamaze iminsi bagandagaje, ubu bageze ku 113. Mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye bwabeshuje ibyo bitigiri buvuga ko abaguye muri izo mvururu ari 46 bonyine. Agataho ejo kuwa kane umuryango w'ubumwe bwa Afrika wafashe ingingo yo kuba urahagaritse Sudani nk'umunyamuryango kugezaho abasirikare bazohera ubutegetsi abasivile.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Malawi barakajwe nuko Perezida Peter Mutharika yongeye gutorwa uyu munsi bahanganye na polisi. Polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso kubatatanya. Perezida Mutharika yavugiye kuri televiziyo y'igihugu asaba polisi n'igisirikare guhagarika iyo myigaragambyo ikomeje. Uyu munsi abigaragambya bagiye ku biro bya Leta ikoreraho bashinja ishyaka rya Democratic Progressive Party riri ku butegetsi kwiba amajwi ribifashijwemo n'akanama gashinzwe amatora bemeza ko kashyizweho na Perezida Peter Mutharika ubwe. Ako kanama katangaje ko Perezida Mutharika ariwe watsinze amatora kuri 39%, mu gihe ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Malawi Congress Party riyobowe na Lazarus Chakwera ryabonye 35%. Abayobozi babiri b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki cyumweru batanze ikirego ku rukiko basaba iseswa ry'ibyatangajwe. Baravuga ko habayeho kwiba amajwi, gusa urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga muri Malawi ntiruratangaza itariki ruzashyiriraho urwo rubanza.
Turashare muri Afrika, abanyagihugu muri Liberia kuri uno wa gatanu bazindukiye mu myerekano yo gusaba icyo bise ubuzima bushemeye. Iyo myerekano yabereye ku mugwa mukuru Monrovia yari yahamagajwe haraheze amezi abiri n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki kumwe n'imigambwe itavuga rumwe na Leta. Itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko naho imbuga zo guhanahana amakuru nka Facebook na Twitter zari zaciwe imyirekano muri rusange hata kibazo cyayiranzwemo. Abakurikirana hafi politike ya Liberia bavuga ko bafise impungenge ko hashobora kwaduka imvururu zitewe n'abanyagihugu badashima uko babayeho kubera ubukene burengeje. agishika ku butegetsi muri 2018 Perezida George Weah yaremereye abanyagihugu kuzogwanya ubukene ibiturire gukomeza umutekano no kudahiriza uburenganzira no kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro harimo gukora imyirekano ejo yamara Perezida Weah yumvikanye agashavu abategura imyerekano aho yavuze ko ubutegetsi bwiwe butazokwigera bwihanganira uwo wese azotyoza uyundi canke akagumura abanyagihugu.
Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biritana ba mwana ku kibazo cy'amato y'intambara yaragiye kugonganira mu nyanja y'Abashinwa yo mu burasirazuba. Amashusho yashyizwe ahagaragara n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi yerekanye ubwato bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Chancellorsville n'ubwo Burusiya bwitwa Admiral Vinogradov buhanye intera metero 50 gusa. Amafoto yafatiwe mu kirere na Amerika ikoresheje indege ya kajugujugu agaragaza ko ayo mato yombi asa nagiye kugongana. Igisirikare cya Amerika kiravuga ko gifata ibyakozwe n'Uburusiya nk'ibihabanye n'umwuga biciye ukubiri n'amategeko mpuzamahanga agena uburyo bwo kwirinda kugonganira mu nyanja kandi byanatera ikibazo. Igisirikare cy'Uburusiya cyo kiravuga ko ubwato bwa gisirikare bwa Amerika bwahinduye inzira yabwo mu buryo butunguranye bukerekeza mu nzira y'Uburusiya. Uburusiya kandi buvuga ko bwohereje ubutumwa bw'imbuzi ku bwato bw'Abanyamerika ariko ibiro ntaramakuru by'Abongereza biravuga ko Amerika yabihakanye. Umuvugizi w'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi yavuze ko ntawakomeretse kandi ku bwato bwa gisirikare bwa Amerika butangiritse. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike Washington na Moscow biteranya amagambo ku ndege y'intambara y'Uburusiya yavugwaga ko irimo kuneka yagaragaye mu kirere cyo hafi ya Siria.
Abakurikiranira hafi politike yo muri Philippines bavuga ko ibiganiro vyerekeye kongereza imfashanyo Amerika y'ico gihugu mu bikorwa byo kugwanya iterabwoba mu karere k'umubanuko bishobora gufasha imigenderanire y'ivyo bihugu isanzwe itifashe neza. Ni mu gihe igihugu ca Philippines cari kimaze igihe carakomeje imigenderanire yacu n'Ubushinwa. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwarungitse intumwa ku mugwa mukuru wa Philippines i Manila muri Nondwi mu biganiro vy'umugambi uzomara imyaka 3 ufasha abayobozi kwiga uburyo bogwanya ikintu cyose cotuma haduka intureka mu bigwati bigizwe ahanini n'abayisilamu bo mu bumanuko ahari ibahari rya Mindanao. Ivyo bibaye nyuma y'imyaka 3 iheze Amerika ifise amakenga ku bucuti bwari hagati ya Philippines n'Ubushinwa kimwe n'inegugwa ryagizwe n'abanyagihugu ba Amerika ku mfashanyo iha igihugu ca Rodrigo Duterte muri ico gihe nyene.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique bakomeje imishyikirano igamije gushaka uburyo bwo gukumira abimukira bava muri ico gihugu baza muri Amerika. Iki kibazo kibangamiye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ku munsi w'ejo Amerika yasabye Mexique gukora ibirenze by'ikora mu gukumira abimukira bayo bitaba ibyo igakomeza gahunda ya Perezida Donald Trump yo gushyira umusoro ungana na 5% ku bicuruzwa byose biva muri Mexique. Vice Perezida wa Amerika Mike Pence yari yavuze ko ibiganiro byagenze neza ariko avuga ko basabye Mexique gushyiramo imbaraga igakumira abimukira babarirwa mu bihumbi bava i Guatemala, Honduras na El Salvador bakaza gushaka imibereho myiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubare w'abimukira banyurira ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique wageze ku 144,000 mu kwezi kwa gatanu ari nawo umubare munini w'abimukira ugaragaye mu myaka 13 ishize.
Mwiko mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 canke metero 22. Mu Rwanda naho muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya Bosa FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com hanyuma no kuri Facebook kuri radio yacu. Urubuga rwacu ni w3 radio yacu voa.com.
Uni wa mwanya makuru ya makarere k'ibiyaga binini kuva ku munsi wa Mungu w'indwi heze gushika hijya yejo ku munsi wa Mungu hiri ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatunganije ku isi nzima hindwi yahariwe kurandurana n'imizi amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uruhusha. Mu Burundi ishirahamwe MIRPD ligwanya hayo mabi rihamagarira leta kwaka ibigwanisho abatabifitiye uruhusha. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ribona ko ibigwanisho binini na bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha bibandanya kwiha inkombi. Abo ni nk'imigwi igwana canke inzego za leta z'ibigwanisho abakiri bato. Kuri ivyo hiyongera ko abatunze ibigwanisho yamara bakabikoresha nabi canke ku nyungu zabo. Abo nabo n'abasirikare canke abapolisi bicisha inkoho bafise canke bakazibisha nk'uko ONU ibivuga. ONU yemenyesha ko ivyo bigwanisho bihitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri ku mwaka ku mwaka, abenshi muri abo n'abana n'abagore. Ishami mpuzamakungu ONU rihamagarira amaleta yose guhagurukira ico kibazo. Uko umwaka utashe hamatunganywa indwi mpuzamakungu yahariwe kugwanya mabi akomoka kuri bene ivyo bigwanisho. Ku Burundi urunani MIRPD, Mécanisme pour la recherche de la paix et le développement mu Gifaransa, rugwanya ayo mabi ruvuga ko intoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zerekanye ko hakiri ibigwanisho mu banyagihugu kandi ko ikoreshwa ryavyo rikiri magahaze kuko hari abantu benshi bishwe. Ivyo bikaba biri mu rwandiko iryo shirahamwe ryashize ahabona. Jean-Claude Sezinkayo ni waserukira MIRPD.
Muribuka ko kuva mu mwaka wa 2015 hagaragaye amabi atari make akozwe n'ivyo bigwanisho, yaba yakozwe n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'akozwe n'abandi bantu bari batunze ibigwanisho batabifitiye impusha. Ivyo vyose rero vyarateye kwibaza ati mbega ko hari amasekezari yarabaye atari make kuva mu mwaka wa 2005 yakozwe na leta y'u Burundi hamwe afatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashirahamwe yigenga harimo na MIRPD dusanzwe duserukira. Baba bari mu nzego z'umutekano bari barahimirijwe, baba abanyagihugu barahimirizwa. Vyoba vyagenze gute kugira ngo nkumbure abantu bagere ku murindi wo gutunga ibigwanisho? Kuri aho twagiye turavyumva ibigwanisho rero muca mwumva yuko kiri kibazo gikomeye.
Mu ntango z'uno mwaka ubumwe bwa Afrika bwemeje ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazogere igice kinini cy'ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha vyasubijwe. Ubumwe bwa Afrika bwasavye amaleta gutanga ikigongwe mu kwezi kw'icenda kose kugira ngo uzosubiza ibigwanisho muri uku kwezi kuno mwaka umutekano wiwe ukingigwe kandi ntakurikiranwe. Urunani MIRPD rufatira ngaho mu gusaba ibihugu by'u Burundi, u Rwanda n'Ubuganda kugirana ibiganiro bikumvikana maze ntihagire abanyagihugu basubira kwicwa ku mipaka ivyo bihugu bisangiye.
Muri uku kwezi kw'icenda vyoba vyiza kugeze nk'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa ikibazo kiri hagati y'u Buganda n'u Rwanda cyatorewe umuti kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza, kuko nkumva ari navyo vyofasha amaleta y'ivyo bihugu kugwaniriza hamwe urudandazwa canke ihanahana n'ikoreshwa nabi ry'ibirwanisho vyaba ibitunzwe n'abatabifitiye uruhusha canke ababifitiye uruhusha babikoresha nabi. Mwama mwumvise ko kumbibe ivyo bihugu bihana hakunze kuvugwa amagisida y'abaraswa bakaraswa nkumbure bariko barajabuka imbibe mu gihe hoba hanaguye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Ayo magisida yo kuraswa yoca hagarara
yaba ONU cyangwa ubumwe bwa Afrika basanga akarere k'ibiyaga binini kuzuyemo bene ivyo bigwanisho. Iryo shirahamwe MIRPD ryo ryongera ko ibigwanisho bimaze iminsi bitogwa mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania hamwe n'imigwi imaze iminsi itera ayo makambi
za Sudani y'Epfo, za Kongo, Sudani ya Ruguru, kuko harimo imigwi yitwaje ibirwanisho guhungabanya bagateka kazi na muntu no guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu. Ntawo kwibagira kuvuga ibitero vy'iterabwoba mu gihugu ca Kenya navyo nyene biherutse guhitana abantu benshi. Eka no mu gihugu ca Uganda hari imigwi y'abasuma yibisha ibirwanisho nyene, tutibagiye rero imigwi ikomakomeye y'abasuma mu gihugu ca Tanzania canke abandi bantu bashobora kuba bataramenyekana bafatanywe ibigwanisho ku rugero rutangaje. Aho umuntu aheza akibaza ati mbega ibigwanisho biba byavuye hehe
ubwo runani ruhamagarira abegwa n'ico kibazo bose yaba mareta amashirame yigenga abashinga amateka bo mu karere k'ibiyaga binini abaririmbyi hamwe n'abandi bashekana ijwi kure guhuriza hamwe mu rugamba rwo kwiyamiriza no kugwanya mabi akomoka ku bigwanisho biciro muriro Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru tugejeje ikigali mu Rwanda aho umuryango mpuzamahanga Water Right Rwanda ufasha leta mu bikorwa by'amazi isuku n'isukura usaba leta y'u Rwanda kubonera abakobwa n'abagore batishoboye ibikoresho bifashisha mu gihe bari mu mihango. Umuryango uravuga ko iyo badahawe ibikoresho byabugenewe bakoresha ibindi babonye bikaba byajiramo uburwayi. Asumutakaboye.
Uyu muryango uvuga ko urugo rurimo abakobwa batatu n'umubyeyi wabo bishobora kubasaba buri kwezi byibuze amafaranga atari munsi y'ibihumbi bitanu ngo babashe kugura ibikoresho by'isuku bibifashisha buri gihe mu mihango yabo ya buri kwezi. Bwana Maurice Kwizera ukuriye uyu muryango avuga ko bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe babura ibihumbi bitatu byo kwigurira ubwisungane mu kwivuza bitaborohera kubona aya mafaranga, agaheraho asaba leta kugenera abo bakobwa n'abagore bari mu cyiciro cya mbere ibi bikoresho mu rwego rwo kubarinda indwara zaterwa n'ibikoresho bibi bakwifashisha mu gihe babuze ukundi babigenza.
Uru rugo rusabwa ibihumbi bitatu kugira ngo byeyi n'abakobwa be umwe cyangwa babiri cyangwa barenze bagire isuku ikwiriye. Ese ayo mafaranga araboneka? Niba ataboneka bigenda bite? Ubitekereje bafite nyine kuko babyita mu Kinyarwanda ngo kwiyaranja, bafite uko babigenza, ariko kutari kwiza kudahesheje umwana w'umukobwa agaciro, kudahesheje umubyeyi yeyi agaciro, rimwe na rimwe hakavamo no kwandura icyo gereza cya infections nkeka ko zishobora kuvurwa ku mafaranga arenze ayo dushobora kubafashisha kugira ngo bagire babone bya bikoresho. Njyewe numva umuryango uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe akwiye guhabwa ibikoresho kugira ngo nawe yumve amerewe neza mu gihe cy'imihango.
Abana b'abakobwa bavuga ko iyo bafashwe n'imihango bari ku ishuri babasha kubona ibyo bikoresho byabugenewe, ariko bigorana iyo bageze mu miryango yabo.
Iyo rero ntayifite bigutunguye, ugomba kuba ufite akantu utavaro gasa neza ukazajya ugakoresha mu gihe kandi uriye kwa gafura nyine nawe ukiyeranje ukagakoresha.
Uyu muryango utaid Rwanda ugasaba abayobozi ba leta barebwa n'iki kibazo ko bikwiye ko aba bana b'abakobwa bafashirizwa ku mashuri nk'uko byatangiye gukorwa, ariko bakaba bahabwa n'ibindi bikoresho bakwifashisha bageze mu ngo zabo.
Mu ishuri muri cya cyumba cy'umukobwa hakaboneka pads zihagije umwana aza ku ishuri yumva nta kibazo aragira, ndetse byaba ngombwa akabona niyo ajyana imuhira. Kubera iki twamuhiye ku ishuri gusa tuzi ngo imuhira ntayo afite? Umwana turabizi ni rimwe mu kwezi tumugeneye pads ziyende eshatu, tuba tuzi ngo okay arabona izakoresha nagera mu rugo, haramana no ku ishuri izakoresha.
Bwana Ndayisaba Lauriane umurezi wo mu rwunge rw'amashuri Remera Gatolikana mu mujyi wa Kigali avuga ko iyi gahunda yo gufasha abana b'abakobwa kubabonera ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango imaze imyaka isaga itatu bitangiye mu mashuri. Uyu mwarimu akavuga ko byagabanije cyane gusiba kwa hato na hato kw'abana b'abakobwa, kuko ubu buri munyeshuri utunguriwe ku ishuri ahita ajyanwa mu cyumba cyabugenewe agabwa ibikoresho nkenerwa. Bwana Ndayisaba avuga ko ibyo kuba bapfunyikira umwana w'umukobwa ibikoresho bakwifashisha ageze mu rugo byo bitashoboka, kuko hari n'ubwo ibyo ku ishuri biba byabaye bike.
Ntago mpamya ko ari buri mubyeyi wese wabasha kubona ayo mafaranga wenda buri kwezi, hari abifashisha ubundi buryo, ariko na hano ku ishuri biracyari imbogamizi kuko nibihari hari igihe biba bikeya bitewe n'umubare w'abanyeshuri tuba dufite. Nk'ubu niba dufite abakobwa bagera muri 900 na wenda bageze muri icyo gihe, reka tuvuge ko ari 400, ntago twabonera kotegisi 400 icyarimwe, noneho ngo tunagire n'izo batahana. Ubwo rero ibyo kujyana mu rugo mpamya ko ku ishuri bitapfa gukunda, n'izo ku ishuri ntizihagije, haba hariho n'igihe binashira kugira ngo tuzongere tubone ibindi bikaba ari ikibazo.
Umuyobozi w'umuryango Water Aid asaba leta gufasha abantu bafite imishinga myiza yo gukora izi mpapuro z'isuku ku buryo zishobora gusohoka zidahenze, ko bakwiye kwegerwa bakerekwa ubuziranenge busabwa, kandi bamara kubyuzuza bakemererwa gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
amakuru kwiradijwe rya Amerika ya makuru mu karere k'ibiyaga binini narabandanya tuje mu Burundi abantu bane bari ku musego mu ivuriro ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki kuberekiza ca kolera cibonekeza muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika murayigezwaho na Desire Hatungimana mu Rwanda
kuva ku munsi wa mbere niho umuntu wa mbere yafashwe n'icyo kiza yamenyekana nkuko bivugwa n'umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke muganga Celestin Ndayahoze arongoye ako karere yemeza icyo kiza cha kolera
ikiza cha kolera cyaradutse ngaha iwacu mu Rugombo kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi tukaba tumaze kwakira abantu bashika bane bagwaye icyo kiza ama indwara ya kolera hamwe n'abandi babiri tutarabona neza kubimenyesha kuko bishaka kuba ari bya kolera mugati tuko turabarabira hafi hamwe byoshika nabo kumbure tukabona ko ari kolera nabo dushaka kubivuga ego nk'uko mubivuze n'ikiza kuko abo bantu baragiriwe ibipimo muri UNSP nabije bipimo byarerekanye yuko koko ikiza cya kolera cyateye ngaho iwacu
ubukene bw'amazi meza muri iyo ntara nibwo buriko buratera icyo kiza cya kolera bano bakenyezi bakavuga ko bakoresha amazi mabi yo mu nzuzi kuko amabombo y'amazi meza yagadutse muri kino gihe ici rigira ritangure bagasaba kuronswa amazi meza
kiva ku mwanda no kubura amazi tukoresha nyakagunda no gutekesha nyakagunda no kunywa nyakagunda amabomba yarabuze baduha amazi
twebwe ikiza cya kolera kiri mu gutumara tuvome tutekesha nyakagunda tukanywa nyakagunda nk'ubu amabombo yose yarakamye ntitugirisha dufata ntituvuse icyo tuvuga biratugora nyene nk'ubu nta mazi dufise yo kunywa
ahubwo dusaba leta guha amazi menshi y'amabombo kugira ngo natwe turonke ubuzima buhagije
mu ntumbero yo guhagarika icyo kiza kibonekeza kuva mu ntango z'ino ndwi habaye inama yihuta kuri wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke Firmin Habumuremyi umuhanuzi wa komine Rugombo ajejwe imibano ashikiriza zimwe mu ngingo zafashwe
na cyane cyane duhereye muri kominote mu kibano abene gihugu bagire imyifato ibereye gukurikiza amabwirizwa y'isuku gukaraba neza n'amazi atetse n'isabune kuko amazi y'ibombo amazi meza y'ibombo twari tumenyereye ayo mazi ko ubu tuyakenye cyane kandi kuri iyo mitumba yose twagiye turavuga ayo mazi arakenye cyane ari nayo mpamvu mbere n'icyo kiza cya kolera cyakiye cyaduka kuba dafite ubuzu bwa sugumwe hariho abantu bamwe bamwe bishe amatwi mu kudakurikiza uwo mugambi rero ingingo twafashe ni uko abantu tugiye kubahagurukira ndetse tukabahana kandi tukabategeka mu maguru mashya kwimba ubwo buzu bwa sugumwe bumeze neza no kubukoresha neza
no ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke hari ingingo zihuta zigiye gufatwa na cyane cyane hafi y'ivuriro ryo mu Rugombo ririko ryakira abagwayi muganga Celestin Ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke
ku ruhande rw'amagara y'abantu tugiye gusaba yuko batwubakira izindi tante ngaha kuri iri vuriro zishika nka zitatu bongere tugiye kurondera kwimba ikinogo cyo gusukamo umwanda mukuru w'abagwaye indwara ya kolera tugiye kandi kurondera abo dufata mbonga dushobora kutwubakira utuzu twa sugume ngaha ku ivuriro tugenewe ababa bagwaye indwara ya kolera ibindi nabyo ni imiti twayisabye ubushikiranganji batwemereye kandi rikiraza ibijyanye n'imiti yo kuvura abo bantu bagwaye na kolera tuba ko turikora kuko twari dusanzwe dufise ariko ntiyari ikwiye ubu mu mwanya muto iraza kuba ikwiye yaba nabo basanzwe badandaza ibintu ku mabarabara bifungurirwaho nyine naho nyine twemerewe ko abo bantu baza kuvuzwa gusubira kudandaza ibyo bintu na cyane cyane muri iki gihe turi muri iki kintu
umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yaza yashikirije kuri wa gatatu mu nama shikiranganji ko kolera yateye mu ntara ya Cibitoke muganga Tadendi Kumana yanagiriye ko asaba kwishyirahamwe ritabara imbabare kwa huje rifadikanije n'ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi yo kwihutira gutanga amazi meza aho hose atari mu ntumbero yo guhangana n'icyo kiza
Mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda akananga mwakumvise nakatujyana mu mikino. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye uri Kigali Jean-Claude Munyandinda urakitsaho.
Mukomere cyane amakuru yanyu.
Amakuru ni meza turatera isogi. Udufite rero iki aho mu makuru ya sport mu Rwanda?
Urakoze cyane nabwira ko mu makuru y'imikino ikibuga cyane mu Rwanda ni igikombe cy'amahoro mu mpira maguru aho imikino iri kuba amakipe agenda kuranamo uyu munsi kwa gatanu hari imikino itanu yabaye ejo kwa gatanu turabona indi mikino itanu izaba. Kwihuse rero nabwira ko uyu munsi ikipe ya Gasogi yatsinze Hope ku Kicukiro igitego kimwe ku busa bivuze ko Gasogi yahise ikomeza kuko umukino ubanza bari banganyije ibitego bibiri kuri bibiri. Rayon Sports yakuyemo AS Kigali umukino warangiye AS Kigali itsinze Rayon Sports igitego kimwe ku busa ariko Rayon Sports nayo ikaba yari yaratsinze AS Kigali umukino ubanza kimwe ku busa yabaye ngombwa no kwitabaza penalty. Rayon Sports itsinda enye kuri ebyiri bivuze ngo Rayon Sports yahise ikomeza gukura yasezereye Unity mu mukino wabereye i Mageragere. Ikipe inari kuramo Interforce indi kipe yakomeje rero muri kino cyiciro ni kipe ya Espoir kuko ikipe bagombaga gukina ni Sunrise yivanye ikibazo cya mikoro. Rero nakubwira ko amakipe yabonye amatike yayo uyu munsi ni Gasogi Rayon Sports Bukura Victory Sports Intare FC ndetse na Espoir ariko aha ngaha urashobora kongeraho n'ikipe ya AS Kigali cyane cyane ko yo ishobora kuzamuka n'ikipe yagerageje bitinzwe cyane ibyo bakunda kwita mu Gifaransa ni Perdan cyangwa se Best Loser mu Cyongereza. Nuko ejo kwa gatandatu hari imikino yindi itanu itegereje ku munsi wa gatandatu.
Ndakumva twihuse vuba urebye muri rusange ireme cyangwa se urugero rw'ubuhanga buri muri iyo mikino ugereranije niyo tubona ku rwego mpuzamahanga Jean-Claude wabiha ayahe manota?
Urakoze Jeffrey. Twavuga ko shampiyona yo mu Rwanda nk'uko bigenda bigaragara ndetse no kuri tasi cyangwa se kuri ranking mpuzamahanga u Rwanda ruri ku rwego rwo hasi. Aha rero byakurikiraho ko ari mu mikino ikiri mu majonjora bunavuga ko imikino ikiri ku rwego rwo hasi. Urugero ntabwo ni nk'uko vuba ngo muri iki cyiciro cy'amajonjora amakipe 20 niyo yari yaserutse hagomba gusezererwa amakipe ane gusa. Ni ukuvuga ngo amakipe 20 harakina akaruhuko 10 ariko muri ayo 10 yasezerewe andi atandatu nayo bagahita bayazamura. Ni ukuvuga ngo ane niyo yagomba gusezererwa bivuze ko uburyo ntiburagaragara ariko iyo witegereje usanga ko icyiciro kiracyari hasi bivuze ngo hari byinshi byo gukora.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda gukomeza ubidukurikiranire Oriane ngira ngo mukanya turasezera ko bakunze ibyo
iko cyane Jeffrey mukanya turasuzera ibiganiro by'ijwi rya Amerika nk'uko bivuze reka tubanze tubabwire mu nca make makuru twababwiye avugwa hirya no hino ku isi. Tubabwiye ko umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yashitse ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum agiye kugerageza kumvikanisha abanyesudani mu mvururu zibamazemo iminsi bivuye ku kubohera abasirikare banse guha ubutegetsi abanyagihugu batumye ubutegetsi bwa al-Bashir bugwa.
Naho batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Malawi barakajwe nuko Perezida Peter Mutharika yongeye gutorwa abahanganye na polisi muri icyo gihugu ikaba yakoresheje ibyuka biryana mu maso kubatatanya. Perezida Mutharika nawe akaba yavugiye kuri televiziyo y'igihugu abwira polisi n'igisirikare guhagarika iyo myigaragambyo.
No muri Liberia abanyagihugu kuri uno munsi wa gatanu bazindukiye mu myerekano yo gusaba icyo bise ubuzima bushemeye. Iyo myerekano yabereye ku mugwa mukuru wa Monrovia. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu i Washington DC. Inshuti zacu mwari muri kumwe na aho yanitanga ishaka
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma tukaba tubashimiye tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeza gukurikirana ibindi biganiro hano kuri Radio Ijwi rya Amerika.